ubwigenge bw'amenyesha makuru buracari agahaze mu Burundi. Mu mwaka w'2020 Uburundi bwari mu kibanza cy'ijana 60 ku bihugu 180 mu bijanye no kubahiriza ubwigenge bwo kumenyesha makuru ku isi. Mu mwaka uheze w'2022 Uburundi bwarateye intambwe bushika mu kibanza cy'ijana 47. Buzi nyuma mu kubahiriza ukwisanzura mu mwuga wo kumenyesha makuru mu bihugu vya Afrika y'ubuseruko. Tanzania iza mu kibanza cy'ijana 23, Congo iharanira intwaro rusangi mu kijana 25, Uganda ikijana 32, nayo u Rwanda rukaza mu kijana 36. Mu gihe kuri wa gatatu y'ukwezi kwa gatanu hahimbazwa umunsi mpuzamakungu wahariwe ubwigenge bwo kumenyesha makuru, hari mu gasho umumenyesha makuru umwe. Uretse ivyo, nta gateka k'umenyesha makuru kahungabanijwe mu mwaka w'2022. Ariko bamwe mu bumviriza canke basoma amakuru baremeza ko amakuru atangwa adashika kunyota bayumviriza. Ivyo babishikiriza abanyagihugu basanga atakinini babungura. Ku ruhande rumwe, abamenyesha makuru ntibinjira neza mu mizi ibibazo bimwe bimwe kubera ubwoba bw'ibyabaye kuri bagenzi babo mu 2015. Ico gihe bamwe barafashwe barafungwa, abandi bashika 70 barahunga igihugu. Amaradio RP ya Renaissance isanganiro Bonesha FM na Rema FM yaraturiwe ayandarugagwa. Mbere gushika ubu abiri ntarasubira gukora. N'ijwi rya Amerika ryarabujijwe gukora kuko ryoba ryagirijwe gutanga inkuru zidatohojwe neza. BBC y'Abongereza nayo nyene yari yarabujijwe gukora, ubu ikaba yarasubiriye kwemererwa gukora, yamara kugeza ubu ntirakora. Nubwo biri uko, urongoye ishyirahamwe ry'amaradiyo mu Burundi hari ubuntu Onesim arashima ko hari ibimenyesha makuru vyari vyarugawe vyuguruwe inyuma y'ibiganiro vyabaye hagati yabirongoye n'ikigo kigenzura ibivugwa n'ivyandikwa mu bimenyesha makuru CNC. Leandre Sikoba yavuga mu kinyamakuru Iwacu ati: abamenyesha makuru ntibubahuka canke baratinya gukora inkuru zijanye n'umutekano hamwe n'inyuruzwa canke isesagurwa ry'ubutunzi bw'igihugu, na cane cane iyo hari bamwe mu ndongozi zivugwamo. Hariho n'amakuru ya politiki usanga adashikirizwa nk'uko vyari kugenda, kuko usanga hari uyu nurya ariko yokera abamenyesha makuru. Si abamenyesha makuru gusa bagifise ubwoba bw'ibyabaye, n'abatanga makuru nabo nyene nuko. Leandre Sikoba yavuga agira ati: ikindi kibituma nuko amasoko y'amakuru yacu ashacoba. Nashaka gutanga umuco. Uzosanga ari abantu bamwe baguma bagaruka mu bimenyesha makuru, ivyo bigatuma amakuru atangwa ataka novera afise arakazu yazi. Sylvain Ntakaruta Imana arongoye radio televiziyo Isanganiro ati: aramenyesha makuru bakora inkuru bahejeje kwicira urubanza.
Umuntu atinya gukora inkuru yibaza ingene abakuru abarongoye igihugu bazovyakira, kubera ko uziko bazovyakira ukutari kwiza, ukibaza uti umutekano wanje wozohava, uca uhungabana, hanyuma rero iyo nkuru kabangira kuyikorerako.
Ku kibazo c'amasoko adatanga makuru, umuyobozi w'Isanganiro abisigura gutya:
hari abusanga badatanga inkuru kubera ko ngirango usanga batazi neza ibikorerwa mu gisata baba basanzwe barimwo. Abo rero nta mutima mubi wo kudatanga inkuru baba bafise canke bavuga ngo hari ibintu bagomba kunyegeza. Hakaba rero n'abandi badatanga amakuru kubera ko bavuga bati aya makuru amenyekanye, ibyo ari byiza kuri twebwe, izo nkuru rero bakareka kuzitanga.
Serge Ntibizi, umumenyesha makuru, nawe aremeza ko atamumenyesha makuru ategwa igitsure n'abo muri leta vyotuma adakora inkuru icankiriya.
Kubamenyesha makuru baritwaza ngo iki kintu ntigishobora kuvugwa, kandi ata muntu numwe yabateye igitsure cyangwa ata muntu numwe yabuje gukora ico kintu.
Umuhinga Ntahe Gera yakurikiranye ukugene amategeko agenga ibimenyesha makuru yagiye arahinduka, yarabonye ko haragahaze. Inzitizi ya mbere no kwimana amakuru. Ntahe Gera ati:
hariho ngo n'ababahari rero abantu babaherekeza ngo baje kuberekaho baronde ayo makuru bashyizeho ku rubuga. Umuntu abonye rero uwo muntu akabana na Musitaneri cyane na guverinere, yari afise ikintu ashaka kuvugira hejuru ntasubira kubaka kivuga. Yagiye ati: mbega nina bivuga, si nk'abagira ingorane.
Hari ubuntu Onesime arongoye ishyirahamwe ry'abaradiyo mu Burundi aremeza ko bazobandanya bavugana n'abatanga makuru kugira ico kibazo kive mu nzira.
Twoshishikara gusaba abari mu ntwaro cyane cyane kugira ngo bashishikare gutanga amakuru, kandi bamenya yuko umumenyesha makuru nawe ari umwenegihugu, kandi nawe yifuza guterera mu iterambere ry'igihugu muri ubwo buryo bw'ukumenyesha makuru.
Nayo nta Gerard avunda kagohe amasoko y'amakuru. Kwimba makuru menyesha makuru ni kuyimba abanyagihugu bayakeneye, ni no kuyima indongozi z'igihugu kugira zishobore gufata ingingo zibereye.